ivyo biterwa bidufitira akamaro cyane mugabo kwe yongora yinjira ngo bigira ngo bise bigacari hunguruka ningwane cyane kwanyake huko
niwigiye ko nshaguma ruhurunguka
akataye kibombe cyane kwagura nko buticumi kwasisanga ubute butano bwose burahunguruka hunguruwe na bwa buko kumva kusuhomba
abo ni bamwe mu barimyi b'ivyamwa bitandukanye bavuga ko batewe umutima uhagaze n'ingwara yateye ivyamwa yari bisanzwe bitunze imiryango yabo kuri mikro z'abakunzi bacu barasigura ko iyo ngwara ifata
harateye ingwara mu muryamwa harya bigeze gusa bitanguye gukomera ngo bisose harajanwe koko bwatobagura
yego ndani twamwe nateye kuva ku mandarena n'amavoka mugabo mambo nabi ku mavyuma mababi yumye bikahishira bikaheza n'ibintu byira byera ku biti biti byabyo ukamenga kirafunditse umutwe nk'ikiduzo umutwe
n'amapfuka yuko tusanga yafashwe n'ibintu ugasanga n'ibintu n'ibikudu tutu ugasanga imbere yafise igibuto buto
mandarena n'izo n'imishungwe n'ibipapa terabyuma niwigiye ko nshaguma ruhurunga
uyu murimyi avuga ko bari mu gihombo kuko ibyo biti baba babiranguye ku mafaranga menshi hageze kwimbura bakabura ayo bacira nayo bamira
ufate waranguye nk'ibiti bingana n'ibyo muriyoni usuba gusora inusu yabyo ugasanga hasi byarahungutse aho yo kuva ku bantu bajetswe by'uburimyi nta miti tumva turungikira ngo pompa iyi miti n'ubwo bukoko bwopfa bava gupompa hari upompa desiri bikisanzwe
kuri iki kibazo abo barimyi bavuga ko muri ako gace bari batunzwe no kurima ivyamwa kuko ibindi bisanzwe bisahiriza abanyagihugu birimo ikawa n'ibindi bitakirimwa muri ako gace bavuga ko ubukene bushobora kubatera
ahambire mu ibipimo byose ahubwezi amaso nta kawugendo habonye rejo mandarena yasaba kuba afite nk'ibiti icumi agashobora kwiranguza bakama ntumba 300 uwo na warishiye ugasanga mu 1200 ibyo biterwa bidufitiye akamaro cyane mugabo kwe yongora yinjira ngo bigira ngo bise bigacari hunguruka ningwane cyane kwanyake huko
abo banyagihugu basaba leta ko bajeje uburimyi bohimirizwa kubaba hafi kuko iyo bahuye n'ibibazo nk'ibyo bataronka babafasha ku gihe aha basigura ko n'ibigazi bisanzwe bivamwe amavuta y'amamesa nabyo byafashwe
abajejwe uburimyi benshi aha busanga mbere tubana ariko ntibayatubwiye ati mugade mwokoresha n'uyu n'ibigazi byose ugasanga bigize gusa kigatirima amazi amavuta ntavemwo iyo yose ni indwara ibangamira ibiterwa cyari dufitiye akamaro abajejwe by'uburimyi boza baragerageza bakaraba yuko abaritsetswe bahaye akazi n'abakagira ukuntu boza barasohora imiti bagahetse banyagihugu nimba twoma tuyirihira kubera ko twohomba ufuma bwati wifuza umutunga nuko kubera ko ufuma tuyigutesha twazoyirira
abakunzi b'ijwi ry'Amerika habegereye usanzwe wafasha abarimyi muri ako gace Eugene Habyarimana nawe yemeza ko iyo ngwara ihari
yego ingwara iriho kubyerekeye ibyamwa imandarena micungwa urasanga ihishiye kandi gushika uno munsi ntigitanga umwimbo kwiye iyi ngwara ntiyashobora kubonekana neza gusa abahinga bagumagerageza bakaraba kuko birahishira hama bigatonda ko ibintu by'ibintu by'ibihiherehere by'ibintu by'ibifubifu
uwo mufundi w'indimo avuga ko bashikiriza raporo hejuru kuba barongoye ariko akaba atakira kogwa avuga ko umwimbo ushobora kuba muke cyane muri kino gihe abaje uburimyi mu ntara ya Bujumbura nabo bavuga ko mu bushakashatsi bwakozwe atabwoko bw'ingwara yateye ibyo byamwa iramenyekana. Daniel Mazarahisha umuyobozi mu bijanye n'uburimyi mu ntara ya Bujumbura yasiguriye abakunzi b'ijwi ry'Amerika kwico bamaze kubona aruko hari biti by'ibyamwa bishaje bitegerezwa gusubirizwa.
Ingorane ihari nuko usanga hari biti by'ibyamwa bishaje ibyo nabyo bigasabwa tugasaba yuko ibyo byosubirizwa usanga mbere bibitse n'imigira y'ingwara kandi ugasanga navyo nyene biriko bitanga umwimbu udashimishije ariko tubahamagara yuko umubokwegera abapfundi bakaba impanuro hageze gupoma imiti barakunda kwisukiranya kenshi kandi ibyo twamatwayiwe hano uyo mugabo usanga ntibariko barabitegera kuko arusanga bitwaza ngo ipompe baba yayikose
abajejwe uburimyi mu ntara ya Bujumbura basaba barimyi kumenyesha ababijejwe igihe cyose babonye ikintu gishasha kidasanzwe ku biti by'ibyamwa babasaba kandi kutihutira gupompa imiti batarabimenyesha abajejwe uburimyi muri ako gace naho Mazarahisha avuga uko abo barimyi bavuga ko iyo babitabaje batabitaba nk'uko bikwiriye abarimyi bavuga ko imyaka igera kuri 3 iheze ibyamwa byabo birimo amavoka, mandarine, imicungwe, ipapayi n'ibindi bifashwe n'indwara bikagenda byiyongera uko iminsi hera bagasaba ko byokurikiranwa vuba kuko ibyo byamwa bishobora kuba bike cyane mu gihugu hose. Thierry Vendayishimiye, Ijwi ry'Amerika, Kigali.